Nzamba
Nzambira Samirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Turi kuwa gatandatu igenekereje ya 30 Nyakanga umwaka wa 2023 numwanya gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Inzamba gateka kawe akagizwe n'izingungo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare b'Abarundi bari mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko bahawe itegeko ryo kuja guhangana n'umuhari wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bakabanje gukura umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi wambika umwambaro w'ingabo za Congo intara intwaro rusange. Nayo Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amagara abagumya banga b'umugambwe CNDD-FDD de umugambwe asanzwe akomokamwo kwirinda kumviriza ibihuha kuko bafitanye isezerano n'Imana. Ibyo akaba yavuze mu masengesho uwo mugambwe wama utegura ku munsi wa kane utangura ukwezi aza kwikurikirana mu kiganiro ku isoko cyangwa ikaze kwa makuru saya gusa mu kanyidoridori yagize.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ayo makuru tuyahereye mu gisata cy'umutekano. Abasirikare b'Abarundi bari mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko mu rwego rwa tafoke inyuma yo guhindurirwa imyambaro bagahabwa igisirikare cya Congo FRDC barungitswe guhangana n'umuhari wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Mu gisata cy'u Burundi kugeza ubu ntacu barabwira inama nshingamateka kuri ubwo butumwa bwahawe ingabo z'u Burundi. Idonido na Bonfils Niyongera.
Abasirikare b'Abarundi bo muri kontenja ya Tafoke batangujanwa muri Kivu mu buraruko hagati muri uku kwezi gucenda haraheze hafi indwi zibiri. Abajanwe mu ntara ya Kivu mu buraruko akaba ari batayo ya Tafoke ya gatandatu n'iyindwi. Umwe mu basirikare bari muri izo batayo ari mu begeranijwe aravyigana.
Abasirikare b'Abarundi bagize batayo ya gatandatu n'iyindwi muri Tafoke babegeranye kugira ngo bajye kurondera yenda abantu nari mu Kivu ndabona babaye bakigenda iyo batayo ya gatandatu n'iyindwi ni babaye bakigenda. Ubwo bashobora hindurirwa misiyo ubu ubona ko bajyanwa muri Goma gufashanya n'igisirikare cya Congo kugira ngo barwanye M23. Aba mbere bagiye bapfuye mu Burundi bambaye sivire bashyitse muri Goma bakabaca babambika umwambaro w'ikenyi igisirikare cya Congo. Abagira kabiri bapfuye ngaho i Burundi bambaye umwambaro w'igisirikare cya Congo nta kintu na kimwe kiranga ko ari Abarundi bagiye batwanye.
Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga kandi ko umugwi wa gatatu wo muri ayo mabatanyo byari bitekanijwe ko buri ndege bajana mu gisagara cya Goma kuri uyu wa gatandatu. Abasirikare b'Abarundi bari mu rwego rw'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko baratandukanye n'abo mu rwego rwa Tafoke kuko amasezerano abarundi mu gihugu cya Congo DASA. Abo mu rwego rwa Tafoke n'amasezerano igihugu cy'u Burundi cyagiranye n'igihugu cya Congo. Igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiramenyesha kuri iyo ntambara kirimo yo kurwanya umugwi M23 cyangwa gisigura inama nshingamateka ari nayo isanzwe yemeza ko abasirikare b'igihugu barungikwa mu makungu iyo abasirikare bariko barajanwa. Hadi Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ngo atange umuco kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare.
Tandukira igisata kijyanye n'ubutungane tuje mu buraruko bw'igihugu. Mu ntara ya Muyinga ho abantu batari bafatanywe muri inundwi ibidanzwe bitandukanye bafatanywe muri inundwi ibidanzwe bitandukanye babyinjije biciye mu nzira z'ikinywabi baciriwe imanza zikibiraho ku munsi wa kane no kuwa gatanu muri inundwi na sentare nkuru y'igihugu y'i Muyinga. Bakaba bagizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amakuru ava muri iyo sentare abivuga. Bakaba baciriwe munyoro w'imyaka ibiri n'ihadabu iri hagati y'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi amajana atanu. Jean Marinda abashinze arabitubwira.
Mu rubanza rw'ikibiriraho gukuru no wa gatanu sentare nkuru ya Muyinga yarahanishije umunyororo w'imyaka ibiri n'ihadabu ry'ibihumbi amajana abiri umwe umwe abagabo batatu aribo Jean Marie Niyonkuru, Serious Nibizi bo ku mutumba Mwurire na Leonard Ndayishimiye aturuka ku mutumba wa Gatongati ya mbere bose bakaba baturuka muri zone Rugari ni muri komine n'intara ya Muyinga bose bakaba bagirizwa kwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Amakuru ava ngaho i Muyinga avuga ko bari bafatanywe kugenekereza rya 25 Nyakanga ibidandazwa bigizwe n'amakarato 12 y'umutobe, ikarato zibiri z'ibisiguti, duzene y'ibibiriti n'imifuko ine y'ifarini. Sentare ikaba yashinze ko ibyo bidandazwa bigurishwa maze amafaranga avuyemo akinjira mu gaca leta. Ariko abo bagabo uko ari batatu ntibashimye urubanza baciriwe kuko bo bavuga yuko barabikorezi gusa ibidandazwa bitari byabo. Aho nyene Muyinga ku munsi wa kane mu rubanza rw'ikibiriraho nyene sentare nkuru igihugu y'Muyinga yari yanishije Leonidas Habiyakare wo ku mutumba Kabuye muri komine Vumbi na Ndize Abubakar avuga ku mutumba Karambo muri komine Busoni mu ntara ya Muyinga umunyororo w'imyaka ibiri n'iadabu y'ibihumbi amajana atanu umwe nabo nyene bakaba bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Uwitwa Habiyambere akaba yafatanywe ibiro birenga cumi na kimwe by'ubumwanyi bwera bubujijwe kwinjira mu gihugu, nayo Abubakar afatanwa amacupa arenga amajana abiri na mirongo irindwi y'imitobe itandukanye. Iruhande y'ico gihano sentare ikaba yafashe ingingo yo guturira ubwo bumwanyi no kugurisha ibyo bidandazwa n'ipikipiki yari yabyunguruje amafaranga akazoca yinjira mu kigega ca leta.
Nayo amakuru ajanye n'isuku ngo haribonekeza ubukene bw'utuzu twa sugumwe mu bibanza bikoreramwo abarovyi muri komine ya Nyanzarake ni mu ntara ya Makamba. Abahagira umwanda wabo muto canke mukuru ku musenyi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, aho hantu bakaba hagirira umwanda mukuru na muto ku musenyi wo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika canke mu mazi ndani. Utuzu twa sugumwe twaye tuhasanzwe tukaba tutagikora, abahabana bakoresha amazi ya Tanganyika bagatinya gufatwa n'indwara zivuye ku isuku rike. Inkuru tubaze mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Abo barovyi hamwe n'abanyagihugu bakorera muri ibyo bibanza by'uburovyi bitandukanye muri komine Nyanzarake baridoga ko atatuzu twa sugumwe rusange tukiharangwa. Bavuga ko utwari tuhari twose twuzuye, utundi turapamagurika. Aho bavuga ko utuhari natwo ari utw'abigenga barihije amafaranga amajana abiri, abadafite ayo mafaranga ngo baca baja kugira umwanda wabo ku musenyi ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika reka mbere no mu mazi bwite. Uko kugira umwanda aho babonye hose kubera kubura utuzu twa sugumwe rusange ngo birateye umutima uhagaze abahaba n'abahakorera kuko bishobora kubatera indwara ziturutse ku isuku rike. Ivyo biruko mu gihe ku mitumba itandukanye ya komine Nyanzarake naho hari ubukene bw'amazi, aho abatari bake bikora ku mazi ya Tanganyika bavuga ko arimwo iyo myanda haba mu guteka ivyo bafungura canke no mu kuyanywa. Bagatinya ko umwanya n'umwanya bashobora gutegwa n'izo ndwara nka korera narije ico kiza kimaze kwiyadukiza mu bice bimwe bimwe by'igihugu harimo na Rumonge yegeranye naho Inyanzarake. Ayo makuru aremetwa n'abarongoye imitumba itandukanye ifise ico kibazo, bagasaba abagira neza kubafasha kuzibura utwo tuzu twa sugumwe rusange twari tuhasanzwe kuko bo atavyo bo kwishoboza kuko bisaba uburyo bwinshi. Ariko bahamagarira abo barongoye kuba barakwirikiza amabwirizwa y'isuku kugira bikingire indwara ziturutse ku isuku rike mu kurindira iyo mfashanyo.
Reka muhinga bw'ivyuma tumire amateshe tukurikirana ikiganiro ku isoko.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mwanya ukiganiro ku isoko mu kiganiro cy'umunsi tugaruka ku majambo y'umukuru w'igihugu Variso Ndayishimiye masengesha atunganye n'umugambo SNDFDD ku wa kane wa nyuma w'ukwezi ahamagari abagumya banga kureka kumviriza ibiba kuko bafitanye isezerano n'Imana ku isoko gira umunsi bugagishirizwa na Bonfisi Niyongere
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umuntu yibaza ko ntera ubwoba nareke kwiruhisha ni muri ayo majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakoresheje mu guha impanuro abanywanyi b'umugambwe SNDFDD mu masengesho yo gushimira Imana yari yatunganijwe igitega ku munsi wa kane igenekezo ya 28 Nyakanga. Hari inyuma yaho hari bihuha byavuga ko hari kwategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi igihe yaramaze iminsi mu mahanga. None ivyo bihuha byaheva kuki uno munsi umukuru w'igihugu yarakwiye kwitwara gute muri kino gihe? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 Nyakanga umwaka wa 2023. Ikiganiro mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze.
Kuri isi hari umwijima imwe mu mbini nyinshi izo tugwana tutabona
atari kugawe
imbere y'abagumyabanga bari bitavye ayo masengesho mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabahishutse yuko ibihuha byashwaye abarundi bose birashika no kumuhanuzi wiwe yahatswe kumutuma afata ingingo mbi Evariste Ndayishimiye akaba yaciye abibutsa ko atamuntu numwe atinya kuko afitaniye amasezerano n'Imana
abantu bavuga ibintu no vuga nti ubuhanuzi bwa shetani ngaha mu Burundi ntibari baziko bariko bahamagara Imana Imana ikiratonda kuko aho shetani yameze umugara ni Imana ikitondanye nari nti mwabibonye ko ikiraka cyaje kiboneka bijye biba nti byabasiza ntibyabasize ga abarundi mubanze mumenye yuko turi mu isezerano
je ntagira umuntu azovuga ngo ariko aramvuma ngo ariko arantera ubwoba jewe ndi kumwe n'Imana niyo nkongere wanje ntabwo bazogira ahubwo hirahiri ukamvuma ubwo nyene nsamenya ko ingufu z'Imana zicenziza abamarayika bose bakebaza ahubwo n'abari bafibye je niho ntankomerera rero umuntu yaba yiyumvira ngo jewe yontera ubwoba nareke kwiruhisha nareke kwiruhisha jewe narahuye n'ibiteye ubwoba birengeje urugero ndababwira none nk'umuntu yatraumatize umuntu gushikaho antelefona ngo ndagusavye ngo ntuzuze n'indege ngo ufate indege ngo ikujana ngo muri Tanzania ngo zofumaza kwitorera n'imodoka ngo ivyo bambwiye birateye ubwoba ninde yabikubwiye acaramwumbari sangana umuntu nzi uravye irigaragiwe uruvugo ntaragenda kwiriga agacaza kubwira ibintu nabajwe n'umukose wiwanje vre aho kuja kurondera angirire note danariza mbwira ukuri agashaka kunkubita ibihuha ngo fata ingingo mbi ndabisambuye na urashikirwaga no ega igihugu ni inzu yubakishije amatafari ubwo mu itafari rimwe byose birasonyoka nawe urimwo muri ayo matafari na barundi bose none bisonyotse aho ntusonyotse ngize urugendo rurerure nahora ngira allergy ugacume yangwa igripe kubera irya climatiseur yo mu ndege ariko nagize rurero kuva muri kibo kaja muri etatu rugashika ugacibura ya ugashika i Burundi sinigere ngira allergy cyerekana yuko Imana yavuze ati wenda kurinda kugira uzushike uri kigatanya bakubona ukomeye neza
ora bana bawe
kubwa epitase nshimira Imana umuvugizi w'umugambwe MS tavuga rumwe na leta ya Giteka n'ibyo bihuha ngo bitegwa n'umubabaro n'umwizero muke abanyagihugu bafise kubera intwaro mbi y'umugambwe CNDD-FDD
iyo muhanuzi wiwa mubwiye ko yoca mu gihugu cha Tanzania agatahuka mu Burundi n'umuduga ni kimenyetso cyuko ibintu biba bitameze neza noneho nimvuga umukuru w'igihugu wenye nakoresha mukwerekana mu gusigura ko ari bihuha iragaragaza ibivugwa ko atari bihuha na gatoya biraboneka neza ko hari habagomba kumutembagaza ku butegetsi kandi biraboneka neza ko naho yihagararako ko nawe nyene asubwoba budasanzwe kira noneho nkuko nawe nyene abivuga ibyo bihuhaga data wanje biduga bigatera ubwoba abamwegereye bigashika no kubahanuzi biwe byoba ari bihuha nyabaki nta bihuha umukuru w'igihugu arabizi neza ko hari abo bari kumwe bashaka kandi bategura kumutembagaza ku butegetsi mugabo ngaha rero tubwira abarundi kwirinda ntibasamazwe n'inzanko n'ingwano ziri muri abo ba general ba CNDD-FDD bapfi byo gusahura igihugu n'abanyagihugu kira noneho niyo vyokabaye ibihuha dufate ko ibivugwa ari bihuha none abanyagihugu barinda bahaguruka bagahagarika imitima kubihuha kubera ni kubera ko baruhijwe n'intwaro yiwe bagaheza bakipfuza ico mubakurako
ku bwa epitase nshimira Imana ngo abarundi biteze ku mukuru w'igihugu ibikorwa bigaragara bifitiye akamaro igihugu n'iterambere ry'igihugu bigeze atemba hakwinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana
umukuru w'igihugu aho gufata ingingo no kurondera inyishu y'ivyo bibaza umurengera agacaza gutera inkuru no kwiriza imbere y'abanyagihugu ababesha ko bagorewe hamwe abarundi ntibakeneye kandi ntibipfuza umukuru w'igihugu bagoregwa hamwe na gatoya oya abarundi bakeneye umukuru w'igihugu afata ingingo abarundi bakeneye umukuru w'igihugu abaronkera inyishu kubibaza umurengera bafise ivyo niyabishikako ntibazosubira kumviriza ibihuha ntibazosubira guhagarika imitima canke kugira uruhagarara kubitwerekeye twebwe mu mugambwe ya Neste uretse ko tudashigikiye ko habitembagazwa ry'ubutegetsi ngituzo hengeshanya kugwanya twivuye inyuma intwaro za gisirikare zivuye mu itembagazwa ry'ubutegetsi. Kuko ubutegetsi abarundi bamaranye igihe n'ubutegetsi bwa gisirikare. Nacyo gituma tutipfuza ubutegetsi bukuraho mu generale bugashiraho uwundi mu generale. No mu gihe byoramuka bibaye gutyo ntaho byoba bitandukaniye no guhinduranya bicanye kugira abarundi babandanye kwica.
Mu gihe yaratahutse avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York mu nama rukokoma igira ya 78 yishiramwe mpuzamakungu ni mu ndwi heze Evariste Ndayishimiye akaba yari yamenyesheje naho nyine yuko atabwo bafise umukuru w'igihugu akaba yigeranije n'intare kugira ahumurize abarundi. Ni na hano nyene duce dusozerera ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu mwariko mushikizwa na Je Bonfils Niyongere ndabayisango ku munsi wa gatandatu uza na gahwana.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Mbere gusozera no makuru twashikirize byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukamushikizwa na Eddie Claude Innaz tumukurikire.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ikaza kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi. Twatangurire kuri SOS Media canditse ku majambo ashikirizwa na Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu aho ahamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe kwica abo batavuga rumwe. Haraheze indwi uwo mutegetsi agendeye komine Kabarore y'intara ya Kayanza yasavye abanywanyi ba CNDD-FDD kwica abo yise amabingira bagasigaza intama. Ayo mabingira avuga ni abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku tegetsi CNDD-FDD hamwe nabo bari kumwe mu mugambwe batajana nyabahururu mu gukora ibyo abasaba. Nkuko rero byandikwa muri SOS Media iyo mibonano Reveriano Ndikuriyo agira ayigira mu ijoro kuko nko muri Kabarore imonera kure zatanguye guhimiriza abanywanyi kuva saa 8 z'ijoro ibyo ngo bigatera ubwoba abanyagihugu batari muri uwo mugambwe. Tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu canditse ku banyagihugu bo mu mwaka karere k'ibiyaga binini bo mu bihugu bitatu bihana imbibe ari byo Burundi, Kongo iharanira demokarasi hamwe no Rwanda. Kivuga ko bamwe mu banyagihugu bo muri ibyo bihugu bajabuka imbibe baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abakiri bato bo muri ibyo bihugu bavuganye na iwacu bavuga ko mu bituma bakora ayo makosa harimo kuja gushakisha ubuzima. Abo muri Kongo na cyane cyane abo mu gisagara cya Goma bavuga ko babikora kumvo zo gushaka kumenya uko ahandi byifashe. Ikindi nk'uko babandanya babivuga ngo n'ubukene buba bubugarije. Abanyabujumbura nabo bavuga ko bahunga ubushomeri kuko n'abaheza amashuri babura ubuzi bakabura n'imitaha yo gutanguza udukogwa two kwingunganya. Nayo abanyakigali bemeza ko baca mu nzira za magendu kuko babuze amafaranga yo kuriha impapuro z'inzira kuko zizimvye aho zigugwa amadolari y'abanyamerika 35 hafi 42,000 n'amajana 8 y'amafaranga y'amanyarwanda. Ubu yaronse izo mpapuro zirateba kuko zishobora kumara amezi n'amezi. Tuja kwitorokaniro ry'amakuru mu Burundi ABP yandika kubijanye ningenzi aho ico kimenyesha makuru kivuga ko intara ya Bururi ifise ibibanza byinshi ziratiro ariko bidatunganije kugira ngo byakire ingenzi. Muri byo harimo ikibanza kiri aho bita Gashinyira ni muri komine ya Matana bivugwa ko ariho havukiye umwami wa mbere w'u Burundi Ntare wa mbere Cambaranama. Amazi y'amashuha ari ku misozi ya Muhweza na Muyange, imisozi miremire ya Kibimbi na Inanzegwe, isoko ry'uruzi niri amazi yisuka cyane bita isumo yo mu ruzi siguvyaye tutibagiye amashamba cimeza ari ku misozi ya Bururi na Vyanda hasanzwe habamo inguge inyoni n'ibiti by'ishamba. Kubera rero atanzira zishikayo inzuzi zitagira ibiraro hamwe no kutamenyekanishwa ibyo bibanza ntibizwi n'ingenzi. Arero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi Mwarikumu na idikuru deni nazwe, habanda bifurije, kurula nigwa, ahumuri hose, na obuta kuri hadyo nizamba kateka kao.
Amakuru, yandi tukweni minya makuru, kuri hadyo nizamba.
Inongacha dusoze rano makuru ane majeste barenga na yabashikirije nkabanda bashimiye kimwe n'abagenzanje bafashije kuyegeranya mwese rimwe dukurikanye mugire iteka nitekane na utaha mugira aho muba mubahwe nagawa